mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya sambiri. Turi no ku rubuga rwa internet kuri VOA radio yacu. Ikaze mwese.
Usta ikibazo abantu bafite abana face bafite ku yamatora n'ubuzi nimba utagira ingaruka ku matora ariko nyine hari ubwoba basuje abantu batashyiranye mu mazu.
Uwo ni umwe mu batuye mu ntara ya muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ku mirwano yabaye hagati ya Mai Mai ya Kutumba na ningabo za Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru rero turaza kwigaruka ku buryo burambuye amwe n'izindi twabateguriye zirimo ku munsi mukuru mpuzamahanga, umunsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga. Turabigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahereye muri Kongo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 3 ukwezi kwa 12/2018 abarwanyi babiri ba Mai Mai baguye mu mirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za Mai Mai ya Kutumba muri centre ya Mboko iri muri segiteri ya Tanganyika territoire ya Fizi n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha igisirikare cya Congo FARDC gikorera Imboko yamye yuko cyatewe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere n'abagwanyi ba Mai Mai barenga 80 baje baturutse mu misozi yunamiye centre ya Mboko na Kabondozi aho ni milometero bigera kuri 12 n'inkambi yo mu Rusenda. Umwe mu basirikare bakuru b'ingabo za leta ya Congo FARDC ukorera Imboko yabwijwe ijya Amerika ku murongo wa telefone yuko bamaze gutoragura imirambo ibiri y'abagwanyi babo Mai Mai n'umurambo umwe wa FARDC kandi ko bakomeje gushaka indi mirambo yabo ya FARDC ndetse n'iya Mai Mai. Abaturage baturiye centre ya Mboko nabo bemeza yuko bazindukiye mu ntambara hagati y'inyeshyamba z'aba Mai Mai n'ingabo za leta ya Congo FARDC zikorera Mboko. Ariko wagana saa mbiri n'igice za mu gitondo ingabo za leta ya Congo FARDC zari zirukanye Mai Mai muri centre ya Mboko.
Twazindutse twumva amasasu yatangiye avugira kure n'aho dutuye ariko twatekerezaga kuko ari ingabo za leta zirwana nyine n'abandi baza bari bo ariko kugeza ubu amasasu aracavuga abantu bakomeje mu mazu abaratangira baza ku mabarabara ariko amasasu yakomeje avuga ari menshi. Gusa ikibazo abantu bafite urabona face twafite ku y'amatora ntituzi nimba itagira ingaruka ku matora ariko nyine hari ubwoba basuje abantu baratashyiranye mu mazu turamenye ko zagenze hano hanze.
Impunzi z'Abarundi nazo zituye mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zitewe impungenge n'intambara y'aba Mai Mai yongeye kuvuka muri teritwari ya Fizi ndare ku inkambi yo mu Rusenda iri mu birometero bigera kuri 12 na centre ya Mboko ahabereye imigwano y'uyu munsi. Nibizi Foste aserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
By'ukuri twebwe abantu dutuye hano tutuye mu Rusenda ikibazo cy'umutekano nka kirya kibyutse twagize ubwoba cyane kandi dusanzwe dufite n'ubwoba kuko hajya tuba urabona ingene hameze ni hejuru yaho havugwa abagwanyi benshi batandukanye kuko bajya barinze batera hariya barashobora n'umwanya n'umwanya gushambuye ikambi yacu. Abantu uno munsi bari bafite ubwoba n'ubu baricyabufite abana ntibatonze ku ishuri ni ibibazo birebire byabaye hariya mu nkambi. N'ubu ubuzi busa nk'ubwahagaze bwose bukorekera mu nkambi nta muyimanitere yinjiye iyo ikibazo cy'umutekano nk'icyo kibaye ucumenga dusigaye nk'ipfuye.
Umuvugizi wungirije wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Kasereka Dieudonne yabwiye ijwi ry'Amerika yuko abasirikare bakorera Mboko batewe n'inyeshyamba z'aba Mai Mai ya Kutumba bafatikanyije n'inyeshyamba z'Abarundi za FNL ndetse n'inyeshyamba za Shehe Hasani Wimanyema barasama inyeshyamba zibiri ndetse igisirikare cya Kongo gitakaza umusirikare umwe. Kapiteni Dieudonne Kasereka umuvugizi wungirije wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo agira ati
umesanyika mapambano hao watu wanajiita wa majimaji yake ya kutumba wakiungana na FNL na watu ya Sheikh Hassan walijaribu ku
haba intambara ya mayimayi ya kutumba bafatikanije na FNL n'abantu ba Sheikh Hassan bagerageje gutera abasirikare bacu mu gitondo ariko abasirikare barabirukana kuwande ko abasirikare ba Kongo hapfuye umuntu umwe aba mayimayi hapfuye babiri iyo FNL ni y'abarundi ko amakosa ifatikanije na mayimayi
ambao wanakuwa wakifanya manyanga kwa kishirikiana na wao wa majimaji.
Kapiteni Diedone Kasereka komeza kuvuga yuko hashize iminsi ibiri igisirikare cya Congo FARDC kigwanya abo wa mayimayi mu ishamba riri mu majaga mu birometero bigera kuri 180 na centre ya Mboko. Aho igisirikare cya Congo kivuga yuko muri iyi minsi ibiri kimaze kwica abagwanya 12 ba mayimayi ya kutumba hagakomereka abandi 8 ndetse hapa n'abasirikare batatu ba FARDC baguye mu ruzi rwa majaga. Vedase ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivu ya majyepfo.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yanyu.
Dukomeje rero kubagezaho amakuru ya Radio Ijwi d'Amerika tunyarukiye noneho mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa mbere ko igiye gushyiraho politiki isobanutse yo guteza imbere abagendana ubumuga ku rwego rw'igihugu. Umushikiranganji ujejwe agateka kazina muntu no gushyikirana yabitangaje kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga. Inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Bamwe mu bana bagendana ubumuga bitavye ivyo birori babwijwe rya Amerika ko bashima ko bashizwe mu mashure naho bafise ingorane. Odifax Nikezwe agendana ubumuga ko kutabona yiga ku ishure akamuri cyo kumugwa mukuru w'intara Gitega.
Ndazikonaje guhimbaza umunsi mukuru w'abagendana ubumuga kugira ngo tumvishe nabage abandi bose bakomeye ko natwe turabantu nk'abandi.
Wewe ugendana ubumuga nyabake?
Sanswe ngendana ubumuga bwo kutabona.
Ubu rero uri umunyeshuri mbega biragukundira kwiga kuri centre kamuri Gitega birakorohera?
Biranyorohera kuko naramaze kumenyera kuva nkashika narasanze abandi barashoboye kumenyereza ariko nanje ubu naramenyereye n'abandi ndashobora kubamenyereza tanakimwe.
Abigisha Igitega murabafise ibikoresho murabivise?
E turafise ariko gusa no kusanga bidakwiye yanaye gasanga ari bimeme tugenda turabura kusanga n'ibindi nyene bice bituma tugiye turahagarika kutse turiga.
Mu runani rw'amashira hamwe y'abagendana ubumuga UPHB baremeza ko hari bimaze gukorwa mu bijanye no guteza imbere abagendana ubumuga. Sabayezu Jene umwe mu bategetsi bugo runani ku rwego rw'igihugu aremeza ko hakira gahaze.
Abagenda bumuga uno munsi hariho bimwe bimwe byagiye birahinduka kuko uko umuga yafatwa kera se uno munsi afatwa kera abantu bagenda n'umuga baranyegezwa abantu bagenda n'umuga ababonye bose barabazomera abantu bagenda n'umuga wasanga umengo nta gaciro bafise ariko uno munsi arimahemirizwa yagiye rakogwa n'ibigo by'abagenda n'umuga n'amashamwe bagenda bumuga leta irabishigikira amashamwe mpuzamakungu asanzwe akora n'abagenda n'umuga turakora uno munsi urabona yuko abagenda n'umuga naho atagahaze kabuze hariho uko abamugenda n'ugusanga uno munsi bashobora kuja ku mashuri uno munsi abagenda n'umuga barashobora gushinga izabo uno munsi abagenda n'umuga barashobora gukora ubuzi naho badakunda kuburonka kuko turafise abagenda n'umuga bamaze kubahezeje amashuri baminuje bamwe barakora nabandi nabo nta buzi bararonka haracariho ikumirwa nta wo bidaha kubivuga.
N'umushikiranganji ajejwe iby'agateka kazi na muntu no gufatana mu nda avuga ko akira gahaze mu bijanye no kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga. Martin Nivyabandi avuga ko ibitigiri vyabo vy'umurengera arico kibituma agashikiriza ko leta igiye gushiraho politiki itomoye kuri uwo muce w'abantu.
Leta y'u Burundi yarateye kandi igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abagendana ubumuga naho hariko harakogwa vyinshi. impinga iracari ndende uraje nge nabagenda ubumuga bangana hamwe n'ivyo bakeneye ufatiye ku bumuga bw'umumwe wese nico gituma iruhande wa mugambi wa leta wahariwe gushigikirana mu kibano hagiye kujaho politike y'igihugu yagenewe abagendana ubumuga aho ubushikiranganje ndetse n'ibisata bitandukanye by'igihugu abikorera utwabo n'abene igihugu bose bazogira ico baterereye
uwo mugambi w'imyaka 5 umushikiranganje Martino n'ivyabandi yabuteye ku gikumo kuri no wa mbere n'abarongo yihuriro ry'amashira hamwe y'abagendana ubumuga bo mu Burundi IPHB Nsabagezwe Jeune avuga ko biteze byinshi kuri uwo mugambi yabwijwe ijya Amerika bimwe mu biri muri uwo mugambi watewe ku gikumo
yo politike harimo ingene hazojaho umugwi w'igihugu ujejwe yagateka kabagendana muga mu Burundi uwo mugu nyene w'igihugu no bamara kujaho ahanini ni uzoza urabazwa ite bagendana ubumuga kuko uwo mugwi ni ucoje urakurikirana uraba yuko iyo migambi izi politike ajya amategeko yashinzwe na leta ngene nazowe karaja mu ngiro mu bushikiranganje hose hazoba hariyo userukira uwo mugwi w'igihugu uzobujejwe byabagendana ubumuga hama bagaca barabe yuko mu bushikiranganje bwose hari ikintu kikokera kogwa
bamwe mu bagendana ubumuga barashima ko leta yikubisa gashi igashiraho politike yo kugarukira agateka k'abagendana ubumuga icivugo c'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wahimbarijwe muri zone Kanyosha ya komine Muha turi mu gisagara ca Bujumbura ni gutsimbataza ubushobozi n'ubwigenge ku bagendana ubumuga n'iryo soko giterambere ridakumira Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya twari mu Burundi tuvuga ibyerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga wizihijwe muri icyo gihugu no mu Rwanda uwo munsi wizihijwe turaza kuza kubagezaho iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere tusubire rero mu Burundi muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura umugabo w'imyaka 22 yaraye ahitanywe n'irobe yarimize nyuma yuko ategewe amafaranga ibihumbi 2000 by'amarundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Diane Donse
umugabo yarayishwe n'irobe ry'ububamo azwi ku izina rya Nduwayo Desire akabasize umugore n'abana babiri ababanyi biwe batwiganira ko hari gihe cy'isaha indwiza umurango zo kuri uyu w'Imana uheze aho yariko atigira n'umuvukanyi wiwe ndakoraniwe Vianne avyaye gatanu hamwe n'undi mugabo ko yashobora kubujya abuciyemo kabiri gusa igihe twashika ku mutumba wa Kigunga ku gacimbiri ka Kinyinya ya kabiri aho uwo muhisi yahoraba batweretse iryo robe ryamuhitanye uko ryangana rigereranywa n'ubutsima bucumvye mwinusu ikiro cifu Ntamvukiye Leonard numwe mu babanyi biwe atwiganira uko byagenze
nokuvuga yuko ako kabamo bakamanze kukamo barapinze na bene wa mwene wabo umwe n'uwundi wewe nakakabamo kamara ngo yego ngo mpe bibiri ngo ni wakamara cyo kya bibiri ngayo wera cyara gatora kabumba bumba kujya mwa kabo ngo agomba gasamure kabiri ryambira ramira yigira kabiri kaja kamata umuhogo niho guhe kuvuga go bambwa ari bukire mu kanwa yejo bamuteruye bamuze muri moro kwa muganga
umwe mu bajejwe intwaro ku gacimbiri ka Kinyinya avuga ko ritari rya mbere umwizi Nduwayo Desire atigira amafaranga kubifungurwa nyumba 10 Aloyizi ni vy'abandi avuga ingene ubwa mbere yarusimvye kugitumbura
yarahize ngo agi kibenya ubu bugize kabiri nyakibenye mukuko kimuvanwe bamukubise ingumo none uyo rero kagumara gahiko
aya mbere urumva aya mafaranga yararose arata
na namba ibenye ayaguze niwo bihiga none yise muri kabiri ari aho bamukubita ingumo ikavayo byose byaciye bihebwa
nubungira yabuze umutabara
uyo mwene wabo niwe yari karagobotora bikanga
inyuma yaho ingeso yo gutigira ihitanye ubuzima bw'umuntu abanyagihugu bo muri komine ya Mubimbi bagize ico bayivuga ko
twebwe twagwe mu gahundwe kandi twaratangaye abantu bashobora gutsibira ibintu badashobora kuba bazi yuko bashobora kushira mu ngiro ivyo bintu twakuvuga ko duhagarika kuko ibintu byo gutsiba ntubuzi kiza kuvamwo hari igihajo bakuvamwo iciza cyangwa akavamwo ikibi anako nk'ubu barayihihaye inkumbi inyuma yo gusiba yaciye apfa
ahubwo bo bikuraho bikavaho umaze gutsiba bikakunanira wa wundi atatwara ya mahera kuri gusa atatsayakoreye kandi nawe utsubabara kandi bica bivamwe intambara yo kwitsana
wowe we yaragize ingorane acarapfa hariho nubundi batsiba ico kintu akagitora mugaya amaze kugitora ntikibagiciye mu mategeko kuko ntukuruha ntaba yakiruhiyego
nyumba 10 aroyizi n'ivyabandi asaba bafadikanije mu gikorwa cyo gutwara gutuza amarigara y'abatagira ico bakora kuko ari nayo nkwezi y'ingorane nubwo ivyo bisa n'ivyamye mu mikino y'abarundi
hare mwaratsiba mubonye muri ko muratsiburazi hari heza abantu ntibankane ntibanagwana ari kubu batsivye kino kintu cyakimuhaye muca mugwana rero kugera ubu ibintu by'amarigara nivyo rero byo hava bakareka kwirwa baratsiba nivyo byanduruka mu ntambara mbi
none ka yava kukibwira ngo batsibire ikintu baba bashaka gushika ku
kera twebwe twaravuga ngo hajye ahantu no simba muhiganwa ubone ngo ni wahasimba nguzobura umugabo ugacu simba haraho wavunika ntibahava bavuga ngo ni umuvunye baca bajana kwa muganga kandi ntamborano zahaba nayo uburabona umukomate akoroke agire gute ni naka yamwishe we bucufata
ifubwa ry'umuhisi Desire Nduwayo ryari tegekanijwe kuba ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mu gihe abo batigiye kuvyahitanya ubuzima bwiwe bariko bumvirizwa mu gipolisi cy'Inyamiramabi muri komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Dufate mu mugongo rero cyangwa se twihanganishe umuryango wa Desire Nduwayo. Mukomeje rero kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Demokarasi n'umuco uwashinze imizi mu bihugu bitari bikeya bimaze gutera imbere cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nyamara harababona ko muri iki gihe demokarasi itangiye gusubira inyuma muri imwe muri ibyo bihugu. Bakavuga ko birimo guterwa n'abanyapolitiki muri iki gihe barimo gushyira imbere ibyerekeye ukwifungirana kw'ibihugu byabo. Mu kanya gashize mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Pierre Claver Nsengiyumva, umuhinga mpanuzwa jambo ukurikiranira hafi ibya politiki, akaba yanonosoye ibyerekeye ubutabera bwa nyuma y'intambara yari i Bujumbura mu Burundi. Naho Atanaze Karayenga, umunyamakuru akaba n'umuhinga mpanuzwa jambo wigenga mu byerekeye guhererekanya makuru, yari i Paris mu Bufaransa. Baratangira bavuga uko babona icyo kibazo. Duhere kuri Pierre Claver Nsengiyumva.
Sivyo mbeshere, hariho byinshi twumva dukurikirana mu makuru n'ivyo twusoma biriko biba cyane cyane muri ivyo bice vya Buraya, aho hari ivyiyumviro bitandukanye abantu bashikiriza, cyane cyane wumva ko hariho abagwanya nk'umuzo twovuga w'ivyiyumviro bimwe bimwe bifatiye kuvyo abantu batibaza ko vyogarutse, cyane cyane uravye nka kahise kiyo ntiza Buraya canke za Amerika, aho abantu bari barashoboye kurengera ibintu bimwe bimwe mbere bakaba n'akarorero ku isi, ariko ubu ukabona ko amakuru amwamwe yerekana by'ukuri ko hariho ibintu bisa nk'ibiteye akoba biriko biraba, aho kuri ubona ko ibihugu biko bigira izindi ntumbero abanyepolitike bamwe bamwe nk'uko mwabivuze mu ntangamarara bariko basa nk'abiyugarana mu byo bo bibaza ko ari inyungu zabo bonyine bwite, bataravye abandi bantu nabo icyo boshobora kubafasha, icyo boshobora gukorana n'abandi. Rero ni ukuvuga ko bisa nk'ibiteye amakenga, bikaba biteye nakoba muri iki gihe.
Nawe Atanaze Karayenga ubibona gute?
Jya uko ndabibona nuko kirihutirwa cyambere nuko twigaruka kuri iyo uvuze demokrasi, iyo uvuze intwaro y'ibihugu byahora twara Afurika cyane cyane twabaza kwibuka demokrasi kivuga mu kirere. Mu Kirundi bavuga yuko ari intwaro rusange, kandi iryo jambo ryashyizwe ahabona na Jean Baptiste Bagaza. Intwaro rusange ni ukuvuga yuko umuntu wese, umunyagihugu wese, nk'abarundi bose, umwe wese utaraje ubwoko, utaraje idini arimo, utaraje ubutunzi afite ukarazi cy'ubukene afite twese tunganya ubushobozi bwa bene Burundi tukaba dufite ubushobozi kuko icyiyumviro cyacu gisikirizwa kikumvirizwa hanyuma abatwara bagashyira icyiyumviro icyifuzo imigambi abanyagihugu umwe umwe wese yifuza gushyira imbere kandi ibyo byifuzo iyo migambi gifatiye hejuru rwose gifatiye kure abantu bose bashaka yuko baronka uburyo bwo kwiga abantu bose bashaka kurenga uburyo bwo kwigwa abantu bose bashaka yuko baronka akazi abantu bose bashaka yuko baronka inzu babamo kandi bakabamo bafite n'imiryango yabo abarundi bose bashaka ubwigenge kandi si ubwigenge bujya mu byiyumviro bihanitse ni ubwigenge bwa minsi yose muri ubwo bwigenge hariho gushikiriza ibyiyumviro hariho kwiyumvira ukaba ufite ubwigenge bwo kwiyumvira ibyo ushaka ukaba ufite ubwigenge bwo kubicisha muri za media mu by'ukuri demokarasi n'ibyo n'ibintu ubanza umuntu agenda yegeranya yomeka ku bindi ariko byose bikagaruka ku kintu kimwe jewe ndi umunyagihugu jewe ndi mwene Burundi nshakira iki abo tubana nshakira iki abana baje nshakira iki abadutwara ubu rero hariho abandi ko barasubira inyuma cyane cyane mu bihugu nk'ibya Buraya Muganda no muri Amerika arabibona mu by'ukuri ikituma basubira inyuma si kiza ni uko bakibaza yuko umuntu wese aho ari hose umunyamerika uwo ari we wese umufaransa uwo ari we wese uburusiya uwo ari we wese ubushinwa ari we wese afite ubushobozi bwo kuvuga ati jewe icyo nkeneye icyo nshaka ni iki n'iki indwara zisubira inyuma indwara zahora zizaza indwara rusange ariko zisubira inyuma nk'ibirenge ni indwara zitemera yuko uwo ari we wese afite ubwo bushobozi ikindi cya kabiri izi ndwara ziriko zirasubira inyuma bavuga bati zinateye n'ubwoba mu by'ukuri zisubira inyuma nk'ibirenge kuko zigomba kwikingira abantu bagomba kwikingira usanga abasuma benshi batwara nk'ibihugu binorinda kubivuga ubwabo muri afurika biraboneka umuntu w'umusuma atashaka yuko babona ko yiba erega iyo ntwaro rusange iba imubangamiye ntayishaka umuntu yishe erega ntashaka intwaro rusange umuntu afatanyije n'amamafia ari ku isi ababanji bari ku isi yose kugira birinde ubutaka bw'igihugu cya afurika hanyuma babujane hanze hanyuma abanyagihugu ntibabukuremo inyungu iyo ntwaro rusange ntayishaka naho rero navuga nti ntitugire ubwoba ahubwo bibaza ko abo bagomba gusubiza inyuma intwaro rusange bagomba kwikingira baje batebye kuko ubu hariho uburyo bwinshi bwinshi yuko abantu bahanahana ibyiyumviro yuko bahanahana imigambi nicyo gituma nabwira nti baje batebye kandi ntabo bazoshika
nariko ndavuga cyane cyane umuntu afatiye kuri ibi bihugu byari byitwa ko bimaze gutera imbere ibihugu by'i Buraya na Amerika umuntu akabona biriko bisubira inyuma niyihe ngaruka bizogira cyane cyane ku bihugu byo muri afurika n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere muri rusange Pierre Claver
ibyo nibaza ko murazi ko ahisi yarigeze ubu ni ukuvuga ko hariho nk'icyo bavuga nka connection cyangwa interconnection ni ukuvuga ko hariho gufashanya no gufatana ubu iterambere ryaje ni ukuvuga ko ibiba hirya no hino ku isi bishikira abandi hama bakagira icyo babivuga ko bagahanahana ubwenge bagahanahana ibyiyumviro umuntu akarahurira mbere ubwenge cyangwa ubuhinga ku wundi hanyuma agakora ubu rero aho bigeze ni ukuvuga ko uko isi itanguye kuba ubu ni ukuvuga ko nk'ibihugu bya rutura bisanzwe bifise nk'ibyo cyo byirengeje ko rafye ku butunzi bw'abandi ibyo byose mugabo kubifata muri rusange ko ari byo ariko hariho byinshi byerekana ko ubu abagira intonde zingana ibihugu bikurikirana bibangabanganywa mu byerekeye ubutunzi ni ukuvuga ko bigirirwa hanze ya afurika bigirirwa muri amerika ni banki y'isi yose cyangwa mu bigega bimwe bimwe mpuzamakungu ni ukuvuga ko uno munsi hariho ikibazo gitanguye kuba ni ibyo abantu bavuga ibyo bashikiriza hamwe n'ibikorwa rero uno munsi ibintu tubona ni uko hariho ibihugu bitanguye guhindura intumbero nk'ibyavuga kuri demokarasi nkuko mugenzanje yaje kuvuga ko demokarasi yari yiyumvira ubwa mbere byatanguye guhindura nk'intumbero ugasanga rero ubu umuntu afatiye ku bibazo bimwe bimwe nk'umutegetsi cyangwa umurongozi w'igihugu rutura yoba ashobora kuba agezemo bice bitangura gufata kuvuga ko igihugu ciwe coba kifise ingorane kubera hari ibindi bihugu byinshi bindi coba kiriho kirafasha cyangwa byo coba kiriho kirasunika kigerageza guteza imbere rero ibyo bivuga ko uno munsi iyo wihweje neza usanga demokrasi isubira inyuma kubera yuko uko ibihugu byagiye biratera imbere mu byerekeye by'ubutunzi hariho bimwe bimwe byari bizingira ko bizokwama bibiri imbere rero iyo ufise n'ubutunzi ugira n'ijambo rikomeye cyane mu bya politiki nibaze rero ko cyane cyane umuntu yoraba byose notandukanya Afurika n'ibyo bindi bihugu kuko Afurika cyane cyane kenshi isikora igikora iri kumwe n'abahinga abahinga bo mu gihugu kimwe bakorana n'abahinga bo mu bihugu byo nabyo bikaba bizana uburyo bikaba bizana n'ibyumviro nibaze ko ubu igihe ahubwo tugezemwo ishukura mbega ubu ahisigeze ubwo ibyumviro binyuranye biracafise ikibanza nimba bizogira ikibanza bizoba bimeze gute canke abantu boshobora kumvikana gute ku bintu bishasha kuko ubu hari ingorane mu byerekeye amasoko abantu bashaguriramwo sinzi ko mubazi igihe mwumva no hiyo muri Amerika ivyo biba hagati ubu ya Amerika n'Ubushinwa canke na ubumwe bwa Buraya ivyo vyose rero nibaza ko ni muri rusangi haracariho ibintu abantu bateza kwiyumvira ko neza kuko kuzana nk'ibi bintu bya populisme kugira utori inyishu ikibazo iriko kigira mu gihugu cawe nibaza ko siyo ntumbero irashe kandi y'ugutanga umuco no kugira ikintu kinini cyane yo gushikana ku barongozi
katubaranye ihugu byawe ndibaza reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Thomas uratwumva
ego ndabumva
ego watubwirira indi zina naho hamagaye
ndashimiye nkaba ndi mu gisagara cha Bujumbura
ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ego ahanini ni intererano kandi merankunegura kuko muri ino minsi tukunze kubona abantu bitwa abanyapolitike menga sibo by'ukuri ubikurikiranye aho uhura bashira inyungu imbere yabo gusa ntibabone inyungu y'igihugu ntibabone akamaro k'amahoro ntibabone akamaro k'umutekano ugahura nabo ubona gusa ibibanza barimo kubigirira bakabona ko ariyo ntambara ahubwo gusumba ababa bariko barapfa aho uhura basigaye banezererwa n'agapfa ngo upfuye iminsi yose akama ariwe muninja ariwe muti ugahura niyo mvugo ya Amerika irakora rero jya navuga ni muri politiki abakina politiki barakwiye gukeburana bakamenya no gutara icyo hama bakama ari babandi bakunda igihugu ntibabe babandi bakunda amaronko itaraba uko ndibaza ko turi inyuma ntibarabe neza barahanura abanyapolitiki bakunda igihugu ntibakunde gusa zabo z'imishahara yabo gusa kuko benshi babona imishahara babona akamaro k'igihugu
murakoze dufise kandi Eric uratwumva
bome
ahuri irindi zina
je ni Eric ndi Bujumbura
ofisi kibazo canke icyumviro
je mfite icyumviro kwico kintu ego gerageje kuraba ibigo byinshi ubunya bikubiri kumira cyane batanye ibigo byo muri Afrika n'ibigo byo muri Amerika ndabiraboneka n'ibigo byo muri Aziya ugiye kuraba icyambere cyoco kimwe n'icyo mbona cyo bivako hariho sumisho y'ibihugu biteye imbere biza kugira sumisho ku bihugu byo muri Afrika cyane cyane urasanga bagomba kubitegeka ibyo byateza gukora or naho ariyo byakubwiye ibyo byakoze kwa turage babo then niyo mpamvu mbona rimwe rimwe a president bamwe bamwe kenshi babona ko ibihugu bikobesha ko sumisho bakanka kumenga bagomba kubategekera abanyagihugu babo kubasumba uko bonye babategeka cyo ni cyambere kandi cyakabiri naco bari ko doke baragira individualism y'ibihugu byabo n'ukuntu mbona bashyira imbere amaronko yabo kose mbona neza rerema nk'ibikubira abanga muri Afrika abaza benshi batandukanye umwe wese yakomeye ngo yigira shumisho kiro kiwiwe hane n'indi kintu cyo kurondera amaronko cyane cyane guhendanya igihugu nkuba kubemera ibintu byose bishoboka ni nuko baresha kugira kareme gashaka kwanya gihugu oro na uzi ko bitadoshoboka icyo no saba nya gihugu cyane nukuraba neza cyo kintu uko igihugu kimeze nuko ibyo bintu abemereye ko bidoshoka kuboneka
cyutero twari kumwe hano hiye biganiriro byacu byo kuri isaha bihumurije mwakoze kudutega amatwi mukomeze gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika.